i Newsweek di America. Ijwi ry'Amerika ryagiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese duteranye ku munsi wa gatanu itariki 18 y'ukwezi kwa 12 mwaka w'2015. Muri kumwe na Frederic Nkunikije atiramije ibiganiro by'uyu munsi.
Amatora ni kimwe mu by'igihugu cyanjye cyitaho muri iyi nzira iri kundunduro. Umuvuduko mwashyizeho nta mwanya wo kwamamaza wabayeho no kwigisha abazatora.
Uyu ni ambasaderi wa Leta Zunze Amerika mu Rwanda, Erica Brox Ruggles, abwira inama nshingamateka y'u Rwanda ko batatanze igihe gihagije cyo gusobanurira abanyagihugu itegeko nshinga rivuguruye. Amajambo yashikirije yahinduwe mu Kinyarwanda na Eric Bagiruwusa. Iyi nkuru cyo kimwe n'andi makuru twateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Ikariko dutangwe ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Alois Bigirimana. Mwaramutse neza Alois, umwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe muri ko mukurikirana ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika. Perezida Mahamadou Issoufou wa Nigeri amenyesha ko leta yiwe yaburijemwo abashatse gutembagaza ubutegetsi ejo ku munsi wa kane, kandi hagarika abategetsi batari bake ba gisirikare. Ibyo Perezida Mahamadou Issoufou yabivugiye kuri televiziyo y'igihugu ejo ku munsi wa kane, mu gihe igihugu cya Nigeri cyari ko gihimbaza umunsi mukuru wo kwikukira. Amenyesha ko abagira bafata ubutegetsi bateye ikirimba ciwe bakoresheje za kajugujugu mu gihe ibirori byo kwikukira byari ko birabandanya. Amenyesha ko kajugujugu zakoreshejwe zoba zakuwe mu zisanzwe ziriko zigaba ibitero ku muhari wa Boko Haram. Muri abo basirikare bahagaritswe harimo uwigeze kuba umukuru w'ibiro bikuru by'intwara miheto. Igihugu cya Nigeria ni kimwe mu bihugu byo mu burengero bwa Afrika byagiye hamwe mu rugamba rwo kurwanya umuhari w'itero ubwoba wa Boko Haram. Ayo makuru yo gushaka gutembagaza ubutegetsi aje mu gihe ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa kabiri umwaka uza, ariho hatekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu n'abashinga amateka muri ico gihugu. Perezida Mahamadou Issoufou wa Nigeri ari mu bakandida bazohiganirwa ayo matora. Yatsinze amatora y'umwaka w'2011, amatora yasezereye intwaro za gisirikare muri ico gihugu. Mu gihugu cya Repubulika ya Centrafrique murambabarira, biragaragara ko abanyagihugu bemeje ku bwinshi bwirizwa nshingiro rishasha ritumbere guhagarika intureka yari imaze imyaka irenga itatu hagati y'abamizirima n'abakristu. Ibiharuro by'imfatakibanza by'ayo matora ya referandumu yabaye ku munsi wa Mungu vyerekana ko 90% ry'abanyagihugu batoye ego. Umuhari utabara imbabare Croix Rouge umenyesha ko abantu batanu bishwe mu mugwa mukuru Bangi, abandi bashika 20 barakomereka mu ntureka y'amasasu yabaye hagati y'abashigikiye hamwe n'abadashigikiye ayo matora ya referendum. Ku munsi wa gatatu abantu baharubwa mu majana barihaye amabarabara bajya ku cicaro c'inteko za ONU zishigikiye amahoro kiri Ibangi, basaba ko abansi b'amahoro birukanwa muri ico gihugu. Mu gihe iryo bwirizwa nshingiro rishasha ryotogwa ego rikarengana, umukuru w'igihugu azokwiyamamariza ibiringo bibiri by'imyaka 5-5. Igisirikare nta butegetsi kizoba kikigira, kandi hazoba hari umwidegemvyo mu vy'amadini. Amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashinga amateka nayo atekanijwe mu mpera z'uku kwezi turimwo. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe umubanyi kandi akongera akaba n'umugenzi wa wa mugore n'umugabo wiwe baheruka kwica abantu 14 muri leta ya California mu ndwi zibiri ziheze. Uwo muntu azwi ku izina rya Enrique Marquez yahagaritswe jo kuwa kane yagirizwa kuba ari we yaguriye inkoho abo bantu. Igipolisi c'iperereza ca FBI kimwagiriza kuba yarashigikiye ibikorwa by'iterabwoba. Yagirizwa kandi kuba yakoresheje ibinyoma mu kugura inkoho no gukora amanyanga mu bijanye no gusaba ubuhungiro hano muri Leta Zunze za Amerika. Mu gihe ivyo vyagirije ivyo bimagira, azoca afungwa imyaka ishika 35. kubona uwo Enrique yaraguriye inkoho abo bantu no kuba atavuniye akagohe ubutegetsi umugambi gayitse Faruke n'umugore wiwe gukora ubwicanyi bari bafise bifise ingaruka mbi ivyo vyatangajwe jo ku munsi wa kane na Alain Decker umushingwamanza mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru avuga ku Bushinwa naho umuhari w'iterabwoba wa Eta Islamike uri mu isekeza ryo kwinjiza muri uwo muhari abashinwa bo mu idini rya Islam ngo bifatanye nawo mu rugamba urimwo. Video yashikirijwe n'uwo muhari mu rurimi rw'ikimandare rukoreshwa mu Bushinwa yatumye Ubushinwa butera kama makungu gukorera hamwe mu kugwanya ibikorwa by'iterabwoba. Huwa Chunyinge avugira ubushikiranganje bw'ubushinwa bw'imigenderanire n'amakungu yamenyesheje ko mu gihe hari ibikorwa by'iterabwoba atagihugu gishobora kwikorana ibyo bikorwa byo kugwanya byonyene atamakungu akwiye kuja hamwe mu kugwanya ubwoko bwose bw'iterabwoba. Rafaelo Pantucci nawe umushakashatsi mu bijanye n'umutekano mu kigo Royal United Services Institute cyo mu Bwongereza amenyesha ko Ubushinwa butandukiriwe n'uwo muhari kuko buriko burakora ibikorwa bikomeye by'iterambere mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati no muri Afrika. Ati akarorero n'abategetsi batatu b'abashinwa bakora mu by'indarayi biciwe muri ca gitero giheruka kuba mu hoteli Radisson muri Mali. Ubushinwa kandi buheruka gusaba makungu kuja hamwe mu kugwanya iterabwoba mu nama yabaye muri indwi mu gisagara Shanghai yahuje ibihugu bitandatu by'Uburayi na Asia.
Urakoze ya Louise ku makuru heje kudushikiriza. Ejo ku munsi wa kane ku mugoroba barundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barateramiye imbere y'ingoro ya Perezida Barack Obama mu ntumbero yo kwibuka abarundi bahitanywe n'ubwicanyi burangwa mu Burundi. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yari yahishikiye, reka tumutege amatwi.
Nivyo Frederic, imbere y'ingoro ya President wa America Maison Blanche abarundi baba muri America bahahuriye aho bari bitwaje amabuji mu ntumbero yo kwibuka abarundi bamaze gutakaza ubuzima bwabo kuva ibibazo bitanguye mu Burundi. Mu bari baje harimo abarundi n'abanyamahanga. Mu bashikirije amajambo harimo Jean Berkmans Manirakiza ari mu bari bateguye uko guhura kw'abarundi. Twatanguye tumubaza icyatumye bahurira imbere y'ingoro ya Perezida wa Amerika Maison Blanche nico bashaka gushikako.
Ego murakoze Fidele, nkuko mubizi byashitse mu Burundi mu minsi iheze aho abantu batari bake bishwe hama igihugu kikaja mu kigandaro. Natwebwe mu bari muri Amerika canke abari hafi muri Washington twashatse kwifatanya na bene wacu b'abarundi ngo twerekane umubabaro wacu, hama niho twaza tugahurira imbere y'ingoro ya y'umukuru w'igihugu cya Amerika President Barack Obama. Hama turaza twerekana yuko natwebwe byatubabaje, hama tugashaka nuko tubwira bene wacu bari mu Burundi imiryango yabuze tukayihoza, hama tugasaba nuko ubwo bwicanyi bwohagarara vuba bwango kuko birateza rubga izina ry'igihugu byateza isoni igihugu. Turavye hariho abantu batari bakeya, harimo Barundi, harimo n'inshuti z'u Burundi, abanyamerika, hariho n'abandi bava mu bihugu bya Afrika. Nabone bavuga bati ibibaye mu Burundi biratubabaje gose, natwe tuje kwifatanya namwe kugira ngo twerekane yuko turi inshuti n'abavandimwe bo Burundi. Hari haje no userukira Perezida Obama yashitse kudusanga nawe ne kwifatanya natwe muri uwo mubabaro. Ni ibintu abantu yitavye neza kandi twabishimye.
Ko bariko babumviriza nikihe mwobabwira?
Icyo tubabwira nuko dusaba yuko ubwicanyi buri ko buraho mu Burundi bwo hagarara bidafashe umwanya kugira ngo igihugu gisubire mu mahoro. Nuko abo bariko barica abanyagihugu bo bihagarika ubunyene hama ikindi nacho tukaba dusaba yuko kubera ivyo babahora ari uko boba baragiye mu myerekano canke badashigikira ikiringo ca gatatu ca nkuru nziza ivyo n'uburenganzira abanyagihugu bose bafise byo kutiyumvira kumwe ra nkuru nziza tugasaba yuko kandi abo bariko barica abantu abo subira mu biganiro bakaganira n'abarundi bose kugira ngo ico kibazo bagitorere inyishu abatarinze kubanza kwica abanyagihugu b'abarundi.
Murakoze, turabashimiye.
Yego, murakoze Fidel.
Umushikiranganji ubwongereza ajejwe ibibazo vya Afrika yateye akamo leta y'u Burundi kayisaba gukora ibishobotse vyose kugira ngo ubwicanyi buhagarare mu gihugu. Inyuma y'urugendo rw'umunsi umwe yagize I Bujumbura ejo ku munsi wa kane, umushikiranganji Dadridge yabwiye abamenyesha makuru ko hategerezwa gutunganywa mu maguru masha ibiganiro bihurikiyemwo imirwi yose na cane cane abaherutse guhunga u Burundi. Amajwi y'umushikiranganji James Dadridge asubirwamwo mu Kirundi na Eloge Willy Kaneza, umenyesha makuru I radio Ijwi ry'Amerika I Bujumbura.
I'm here in Burundi as part of a regional tour. I've been in Uganda, I've been in Rwanda, and today in Burundi.
Ndi hano mu Burundi, mu ntumbero y'urugendo nagize mu karere. Naraciye mu Buganda, mu Rwanda, none uyu munsi ndaha mu Burundi. Icanzanye ni ukuvugana n'abategetsi ivyerekeye ingorane ziri ngaha mu Burundi. Hari ibintu byinshi bibabaje cyane. Abantu bamwe baranyuruzwa bakaburwa irengero ryabo, abandi nabo bakagandagurwa. Ibi rero bitegerezwa guhagarara vuba bwangu. Ni uruhara rwa leta rwo kubikora kandi kemera no kuja ku meza y'ibiganiro. Ndinginga impande zose kuja mu biganiro bihagarikiwe na President Museveni I Kampala. Ivyo biganiro bitegerezwa kujamo imigwi yose atanu mu akumiriwe. Aha nshatse kuvuga abasigaye mu Burundi n'abaherutse guhunga. Ntibishoboka kuba ibiganiro by'uruhande rumwe, ahubwo bitegerezwa kuba ibiganiro vya bose.
Aho bukira mu Rwanda, abanyarwanda baritaba itora ry'ihinduka ry'ibwirizwa shingiro referendum. Abategetsi bagize inteko nshingamateka ejo ku munsi wa kane barasiguriye abategetsi baserukira ibihugu vyabo mu Rwanda ivyerekeye ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro. Abaserukira ibihugu vyabo baragaragaje impungenge kuri iryo tora. Leta yashizemo imbaraga zidasanzwe ku buryo abanyagihugu bashobora kuba batazi ibiri muri iryo tora. Abagize inteko bavuga ko ata mpungenge kuko ibiganiro bihagije byabayeho. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa niwe yaduteguriye inkuru.
Mu biganiro n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ku mpinduka zabayeho ku itegeko nshinga, abagize inteko ishinga amategeko basobanuye ko ibyo byose bishingiye ku busabe bufata umuzi mu 2010, ariko ko byagaragaye kuruta muri uyu mwaka wa 2015, aho abasaga miliyoni 3 banditse basaba ko itegeko nshinga rihinduka bwana Kagame akabona amahirwe yo kongera kwiyamamariza gutegeka u Rwanda. Inteko yasobanuriye abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ko rubanda rwasabaga ko ingingo y'101 yahinduka. Bavuze ko mu kwihindura yavuye ku myaka 7 ijya kuri 5 mu rwego rwo guhuza n'akarere. Aho ni kuri manda za Perezida wa Repubulika. Bavuze ko hari n'izindi ngingo zitari zijyanye n'igihe bavuguruye, kandi ko kubwo kubahiriza ibyifuzo by'abaturage bashyizeho imyaka 7 y'inzi bacyuho mbere yo kwiyamamariza imyaka 5 kuwazatorerwa kuyobora nyuma ya 2017. Ibi babikoze habura amasaha ngo referendum yemeze iri tegeko nshinga itorwe mu Rwanda. Abahagarariye ibihugu byabo bibanze ku muvuduko inteko yashyize muri iyi referendum cyangwa se kamaramaka. Baribaza niba abaturage barasobanukiwe ibyo bagiye gutora kandi hatarabayeho igihe gihagije cyo kwijyaho impaka zisesuye. Madame Erika Bax uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda yabajije icyo kibazo, ariko abanje kuvuga ko igihugu cye kitigeze gihindura umurongo gihagazeho. Yahuje na Madame Frederic Deman uhagarariye Ubuholande n'uhagarariye Umuryango w'Ubumwe bw'Ibihugu by'Uburayi. Amatora ni kimwe mu by'igihugu cyanjye cyitaho muri iyi nzira iri ku ndunduro. Umuvuduko mwashyizeho nta mwanya wo kwamamaza wabayeho no kwigisha abazatora.
There is no intention to release publicly.
Kuri byinshi mwavuze ko nta mpamvu yo gushyira ahagaragara inyandiko igaragaza impinduka. Ubwo rero ikibazo cyanjye ubu ni bangahe bazi bigiye gukorwa n'uko bazatora.
My question would be what has been the space for the
ikibazo cyanjye n'uwuhe mwanya mwahaye rubanda mu kwigisha ndetse yewe n'ubushobozi kubatemeranya n'ivugururwa.
Not agree to this revision.
Senateri Tito Rutaremara rumwe mu banditsi itegeko nshinga ryo mu 2003 rigiye kuvugururwa yasubije ko habayeho igihe gihagije cyo kujya impaka kuva mu 2010 ku maradiyo televiziyo mu mbuga nkoranyambaga n'ahandi.
2013 went up Mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu byarakomeje, muri bibiri na cumi na kane tujya impaka. Sinshobora kukubwira inshuro twagiye impaka ku maradiyo na Green Party, kuko ariryo shyaka rimwe ryabyamaganaga n'abandi bantu, keretse mutubwire ko twagombaga kubaha igice cy'ikinyejana, naho ubundi birahagije. Ikibazo cy'inziba cyuho y'imyaka irindwi nabwo abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda bibajije n'ibivugururwa ry'itegeko nshinga rivuze inziba cyuho. Babajije n'ibyo myaka irindwi izaba ari umwihariko kuri Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Senateri Mike Rugema yabahaye igisubizo.
The transition period is not automatic. That is not what the revision implies.
Inziba cyuho si ibintu bihita byikora, si iby'ivugurura bivuze. Icyo bisaba ni uko ubuyobozi buriho buzahabwa amahirwe kimwe n'abandi banyarwanda bashaka kwiyamamariza umwanya wa Perezida wa Repubulika. Ni amahirwe, si impano ipfa kwikora, ni amahirwe. Rero hagomba kubaho amatora. Ivugurura si ibintu bihita byikora, ni amahirwe yo kwiyamamaza, bikwiye kumvikana. Ni amahirwe, si impano nk'uko byumvikana, nibyo?
It is an opportunity. It is not a gift as you would like it to be to sound. Okay?
Nyuma y'ibi biganiro twabajije Senateri Rugema ikibateye gusobanurira amahanga iby'itegeko nshinga. Ku munota wa nyuma yahakanye ko nta gitutu kiri kuri Leta y'u Rwanda. Nibutse gusa ko amatora ya referendum ari kuri uyu wa gatanu, mu mahanga bakaba bayatangiye kuri uyu wa kane. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ejo ku munsi wa kane itariki 17, abanyarwanda baba hanze igihugu baritavye amatora ya referendum ku ihindurwa y'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Rwanda mu 2015. Kandi hose ku isi, abanyarwanda baba mu gisagara ca Washington DC nabo nyene baritavye iryo tora. Umumenyesha makuru Edi Rwema yarakurikiranye ico gikorwa.
Uruzinga rwagaze gutya kwanza bwa mbere, amahonge uruzinga kandi bwa kabiri gutya. Akamenyetso ukoresha ni ivi.
Uwo ni uhagarariye amatora ku cicaro cya ambasade y'u Rwanda i Washington DC, asobanurira uwaje gutora uko azinga urupapuro rw'itora ubwo aza kuba arangije gutora. Kimwe n'ahandi ku isi, abanyarwanda batuye muri Amerika bitabiriye igikorwa ku itora rya referendum ku itegeko nshinga ry'igihugu. Icyo iri tora rivuze ni uguhamya cyangwa guhakana ivugurwa ry'itegeko nshinga ry'u Rwanda nk'uko ryahinduwe muri uyu mwaka. Lawrence Manzi, umujyanama wa mbere muri ambasade y'u Rwanda, yabwiye Ijwi rya Amerika ko igikorwa cyo gutora cyatangiye neza kandi ko gikomeje kugenda neza.
Igikorwa kirimo kugenda neza kuva ejo, abakozi bacu n'abandi bahagarariye amatora baragiye bagezeyo. Mahoro, igikorwa cyatangiye kirimo kugenda neza. Ubwo tura aho tuza kumenya nyuma ubwo ni California, kuko ngira ngo amasaha yaba ari inyuma, ariko turizera byose ku biri bukorwe bikagenda neza. Aho bizakorerwa harateguwe, community zacu z'abanyarwanda zibifitemo uruhare. Icyo kivuze rero kuri twebwe, mbona ari nk'agaciro k'umuntu, aho umuntu wihitiramo ibikubera, ibikubereye byaba ari ubuyobozi, byaba ari imibereho. Kuko ngira ngo abanyarwanda gusaba ko hagira ibihinduka muri constitution ni uguhitamo ibyo, urahitamo ikikubereye nk'ubuyobozi, imibereho myiza, kuko turashaka gukomeza legacy nziza y'ubuzima bwari buhari, bwari bufite.
Biteganyijwe ko abanyarwanda batuye hanze y'u Rwanda bagera ku bihumbi hafi 40 aribo batora kuri uyu wa kane. Abarenga 400 ngo nibo biyandikishije kuzatora hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jean de Dieu Ndahiriwe ayoboye ishyirahamwe ry'abanyarwanda batuye muri Washington DC, Maryland na Virginia. Kuri we ngo itora rya referendum ni amahirwe ku banyarwanda nkawe.
Kuri njye nk'umunyarwanda utuye muri iki gihugu, iri tora ni amahirwe kuri buri munyarwanda wese kugira ngo bagire uruhare mu kwitorera ubuyobozi cyangwa se imiyoborere y'igihugu cyabo. Rero umunyarwanda wese akwiye kunezezwa nuko afite uruhare rwo kuba nawe yaza akitorera.
Ese mwigeze mugira umwanya wo kugira ngo mwigishe, mukangurire abanyarwanda batuye hano icyo uwo mushinga w'itegeko uvuze, kugira ngo nibajya gutora batore bazi icyo batora?
Byo abanyarwanda muri Amerika bahamagarirwa gukora cyangwa se basobanurirwa ni bimwe n'ibirimo kubaho mu Rwanda.
Itora rya referendum ribaye mu gihe hari ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeje kwikoma mu Rwanda bisaba Perezida Paul Kagame kuva ku butegetsi mu mwaka w'2017. ubwo manda ye ya kabiri izabirangiye. Icyakora Bwana Lawrence Manzi, umujyanama wa mbere wa ambasade y'u Rwanda hano i Washington, asanga icyifuzo cy'abanyarwanda ariyo demokarasi ko nta yindi isumbye iyo ngiyo.
Nababwira ko bajya kongera kwiga icyo demokarasi ari cyo. Demokarasi ni abantu, uburenganzira bw'abantu guhitamo ibyo bashaka. Nababwira none ko basubireyo bakumva icyo umunyarwanda ashaka. Kuko umunyarwanda we yasabye icyo ashaka, byakabuze ko umuntu wese yubahiriza. Niba tuvuga demokarasi nyine twese uko tuyizi, buri muntu wese yubahiriza icyo umunyarwanda yasabye.
Ibi kandi byanashimangiwe na Jean de Dieu Ndahiriwe, uhagarariye abanyarwanda mu gace ka Washington DC.
Abanyarwanda nibo babishatse, abanyarwanda nibo babihisemo, abanyarwanda nibo babisaba, ntabwo ari perezida ubishaka ngo bisaba abanyarwanda. Aho abanyarwanda muri rusange rero ku Rwanda kubahiriza ubushake bw'abanyarwanda n'ibyifuzo byabo muri rusange niyo demokarasi. Abanyarwanda nta yindi demokarasi sumbyingi.
Amakuru dukesha ubuyobozi bwa ambasade y'u Rwanda hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeza ko itora rya referendum ryabaye no mu yindi mijyi 10 irimo New York, Dallas muri Leta ya Texas, Oklahoma City muri Leta ya Oklahoma, Atlanta muri Leta ya Georgia, South Bend muri Indiana, Grand Rapids muri Leta ya Michigan, Los Angeles muri Leta ya California, Portland muri Leta ya Maine, Dickinson muri Leta ya Dakota ya Ruguru na Buffalo muri Leta ya New York. Edirwema, Ijwi rya Amerika i Washington DC.
Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu byitaho abanyagihugu byasohoye icyegeranyo kivuga ko iyo abatuye isi bahuye n'ibituma bava mu byabo nk'intambara, imyuzure y'amazi, ibiza n'ibindi, abagore n'abana aribo bahura n'ingorane kurusha abandi, kandi rimwe na rimwe ntibaronke n'imfashanyo bakeneye. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Asumutakabuye.
Iri shami ryawo rivuga ko miliyoni ijana z'abatuye isi bavanywe mu byabo ku mpamvu zinyuranye bakeneye gufashwa. Muri abo abangana na miliyoni 26 n'abagore n'abakobwa. Uyu muryango uvuga ko kuva intambara ya kabiri y'isi yarangira, isi aribwo yagize impunzi nyinshi mu mateka. Abantu miliyari imwe batuye isi, ubuzima bwabo bwagiye mu kaga k'intambara, ibyorezo n'ibiza. Birushaho gukomera izo mpunzi ari iz'abagore cyangwa abakobwa, kuko bahura n'ingorane zo kubyarira mu buhunzi, ndetse ni nabo benshi bagerwaho n'indwara z'ibyorezo. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ivuga ko iyo habaye impamvu ituma abaturage bava mu byabo, abagore n'abana bahazaharira. Abagore batwite cyangwa bafite abana bato bavuye mu gihugu cy'u Burundi ku mpamvu z'ubuhunzi, bacumbikiwe mu nkambi y'impunzi ya Mahama, bahangayikishijwe n'ubuzima babayemo. Uyu mubyeyi n'umwe mu babyariye muri iyo nkambi.
Urabona nk'iyo ubyariye mu nkambi ntubona ibintu bishimishije. Impunzi z'umwana ntuzibona. Kandi ikindi cyongeye ntubona n'ifunguro rihagije ry'umubyeyi aba yabyaye, namwe murabizi. Nizijya ntete nyene turya, namwe murazi ukuntu umubyeyi yabyaye bameze. Ikindi nabonye kidashimishije ni kurara hasi ufise inda cyangwa wabyaye. Ibyo bintu nabyo bana bidashimishije. Iyo bazanye matera ziraza tukabona imodoka zije, tukibaza ngo bazoziduha, ntitumenye ahantu ziherera. Ubuzima bw'umuntu ufite uruhinja cyangwa bw'umuntu atwite, yandi mondareba biragoye, biratugora twebwe abadamu cyane.
Minisitiri wo gucyura impunzi w'u Rwanda Serafine Mukantabana yavuze ko u Rwanda rugerageza kwita ku bagore n'abakobwa bahunze ku buryo bw'umwihariko.
UNFPA yaje muri response kugira ngo ikibazo cy'abagore, ikibazo cy'abana bakobwa nacyo cyitabweho. Mukaba mubona ko bashoboye gukora biriya byose bakoze byo kuzana gahunda yo kuringaniza imbyaro mu nkambi, bakazana gahunda yo gutanga udukingirizo kugira ngo natwo dufashe muri iyo gahunda yo kurinda indwara imbyaro zidateganyijwe, ariko no kurinda indwara zinyura mu buryo bw'ibitsina, bw'impuzabitsina. Hakazana kuba bafite no kuba baha abagore n'abakobwa ibyangombwa bakeneye by'ibanze, nko kubafasha mu gihe bagiye mu mihango, bakabaha ibikoresho by'ibanze kugira ngo ibyo bibazo bitabakomerera.
Kugeza ubu Leta y'u Rwanda yagerageje gukemura ikibazo cy'abana bataye amashuri bahungiye mu nkambi ya Mahama, ishyiraho uburezi bw'imyaka 12. Ariko ikibazo cy'abigaga mu mashuri makuru na za kaminuza bahungiye mu Rwanda bo ntibarabona igisubizo kirambye. Minisitiri Mukantabana asobanura aho guverinoma y'u Rwanda irimo kugishakira igisubizo kirambye.
Ku kijyanye no kwiga amashuri makuru haracyari ikibazo. aracyari ikibazo kuko nta framework dufite mu nkambi ya Mahama yo kwa twabana ngo turashyiraho ubwo amashuri makuru, ariko hari n'icyizere kuko turi kubikorana na Ministeri y'Uburezi kugira ngo tuzabahe liste y'abanyeshuri bari basanzwe bari mu mashuri makuru bari muri za universite, kugira ngo barebe uburyo kibashobora gufashwa bakiga muri gahunda isanzwe ya leta bafashijwe nk'uko n'abanyarwanda batishoboye bafasha.
Ikibazo cy'uburenganzira bw'impunzi cyavuzwe muri raporo y'ikigo Refugees International gikorera i Washington yasohotse kuwa mbere w'iki cyumweru. Iyi raporo yavugaga ko impunzi z'abarundi zitwarwa mu mitwe y'abarwanyi. Ministri avuga ko ibi bikubiye muri iyi raporo ari ibihuha batata umwanya.
Icyo navuga nk'uko biragira n'agarika ubona ko ari ibintu abantu bari kugenda bashyiramo, bashobora kuba bafite ibindi bintu bagamije biri politike, njye niko navuga, ugasanga bari kubyinjiza mu bintu nka biriya kugira ngo barangaze abantu, ariko twebwe ntabwo dushaka abantu baturangaza. Afite ntabwo twashatse kumwe importance.
U Rwanda rucumbikiye impunzi zirenga 140,000, kimwe cya kabiri cyazo kigizwe n'impunzi z'abarundi ziherutse guhunga igihugu cyabo mu minsi ishize. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo muri iki gihe, ariko imbere yaho reka tubibutse nshamake makuru twabashikirije. Alois
Bakoze Fredi. Perezida Mahamadou Issoufou wa Niger amenyesha ko leta yiwe yaburijemwo abashatse gutembagaza ubutegetsi bwiwe jo ku munsi wa kane, kandi hagariko abategetsi batari bake ba gisirikare. Perezida Mahamadou Issoufou yabivugiye kuri televiziyo y'igihugu jo ku munsi wa kane mu gihe igihugu cya Niger cyariko gihimbaza umunsi mukuru w'ikwikukira. Amenyesha ko abagira bafata ubutegetsi bateye ikirimba ciwe bakoresheje za kajugujugu mu gihe ibirori byo kwikukira byariko biraba. Ndanya ayo makuru yo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe aje mu gihe ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa kabiri umwaka uzahatekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu n'abashinga amateka. Perezida Mahamadou Issoufou akaba ari mu bakandida bazohiganirwa ayo matora. Mu gihugu cya Repubulika ya Centrafrique biragaragara ko abanyagihugu bemeje ko bwinshi bwirizwa nshingiro rishasha ritumbereye guhagarika intureka ya imaze imyaka irenga itatu hagati y'abamizirima n'abakristo. Ibiharuro by'imfata kibanza by'ayo matora ya referendum yabaye ku munsi w'Imana byerekana ko 90% y'abanyagihugu batoye ego. Mu gihe iryo bwirizwa nshingiro rishasha ryo togwa ego rikarengana, umukuru w'igihugu azo afise uburenganzira bwo kwiyamamaza ibiringo bibiri by'imyaka 5-5. Igisirikare naco nta butegetsi kizoba kikigira, kandi hazoba hari umwidegembyo mu bijanye n'amadini. Amatora y'umukuru w'igihugu n'abashinga amateka muri ico gihugu ategekanijwe mu mpera z'uku kwezi. Hano muri Leta Zunze z'Amerika naho Leta Zunze z'Amerika zafashe umubanyi akongera akaba umugenzi wa wa mugore n'umugabo baheruka kwica abantu 14 muri leta ya California mu ndwi zibiri ziheze. Uwo muntu azwi ku izina rya Enrique Marquez yahagaritswe jo kuwa kane yagirizwa kuba ari we yaguriye inkoho abo bantu. Igipolisi cy'iperereza cya FBI kimwagiriza kuba yarashigikiye ibikorwa by'iterabwoba. Yagirizwa kandi kuba yakoresheje ibinyoma mu kugura inkoho no gukora amanyanga mu bijanye no gusaba ubuhungiro. Mu Bushinwa naho umuhari w'iterabwoba wa Leta Islamike uri mu isekeza ryo kwinjiza muri uwo muhari abashinwa bo mu idini rya Islam ngo bifatanye nawo mu rugamba urimwo. Video yashikirijwe n'uwo muhari mu rurimi rw'ikimandare rukoreshwa mu Bushinwa yatumye Ubushinwa butera kama makungu gukorera hamwe mu kugwanya ibikorwa by'iterabwoba. Hua Chuying avugira ubushikiranganji bw'Ubushinwa bw'imigenderanire n'amakungu yamenyesheje ko mu gihe hari ibikorwa by'iterabwoba biriko biraba nta gihugu gishobora kubyikorana cyonyene. Ati amakungu akwiye kuja hamwe mu kugwanya ubwoko bwose bw'iterabwoba.
Tumwese mkonda iladio hejuja Amerika, vigani utuateguriye mwaka kanya vigaru kingaha. Tumoneho kanda kanya huko shimira, engineer ya dufashije mwinga bugizi uma. Hamungi naba dufashije kwegeranya vigani utuateguriye. Kuli miko mwalikumu na Frederike Nkundikije, makuru nayo mwashikirijwe na Alois Bigirimana. Mwakoze kudutega matwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.